indundi culture amakuru mu kirundi
ndabaramukije mwese muteze amatwi ibiganiro byacu ndabayikaze muri aya makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Abakoresha barabara rizwi nka Msare ari kiraro cha Nyamusenyi kikuruzi mugere ahagabura komine ya Kanyosha na Mutambo mu ntara ya Bujumbura barashima ko iruhande y'ico kiraro hariko harubakwa mu gihe hari haheze igihe haboneka ku inkombe z'ugo ruzi mugere ziriko zirabomagurika ariko abo banyagihugu basaba ko ivyo bikorwa byo kwihutishwa abari mwibo muri komine n'intara ya Bubanza bari dogere ico bita kamwana wa mama kaboneka mu itangwa gifumbire mva ruganda guhingura fomi muri kino gihe bamwe mu bari biteze kwironswa kuri uyu wa mbere aho yariko iratangwa batashuko iyo fumbire bivugwa ko iriko ihabwa abadandaza abo banyagihugu basaba leta gutunganya ukundi itangwa gifumbire yamara kuri ivyo mu bushikiranganje bujeje uburimyi werutse gutangaza ko abarimyi bose bari ifumbire babwirizwa kwironswa ata urenganijwe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amagarira indongozi kuba batunganiriza abarundi bose bati ye kuvyo badahurije ko muraja kuvyumva muri ano makuru mu nkuru y'amagara y'abantu uruganda rwa radio indundi kituyo harubategurira buri wa kabiri uwo munsi tuvuga ku nkuru kizizindwara bita endometriose mu gifaransa ifatira ku bihimba vyirondoka ku bakenyezi amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi aya makuru muri komeye yacikirizwa na Kristali Darelimana ubutuma amajwi bashikira ni Kofi Olivier Bentwari twese tubaha ikaze
radio indundi culture
Nongeye kubaramutsa ubonaho inkuru imwimwe ukwayo bamwe mu barimyi bo muri komine n'intara ya Bubanza bari dogeye co bita kamwana wa mama kaboneka mu itangwa gifumbire mva ruganda guhingura fomi muri kino gihe bamwe mu bari biteze kwironswa kuri uyu wa mbere aho yariko iratangwa batashuko iyo fumbire bivuga ko iri kihabwa abadandaza ari nabo baca bagaruka kuyidoza igiciro ku murimyi ubu rero bamwe ntibagireyo bacira nayo bamira basaba leta gutunganya ukundi itangwa gifumbire kugira abayirihiye bose bashikigwe ni nkuru ya mugenzi wacu Alex Nkeshimana akorera hi bubanza muyumva mu ijwi rya mugenzi wacu Diodone niyo yanzigamiye
Ishavugana n'ingakore bazindutse batondeye yofumbire muri zone na commune bubanza kuri uyu wa mbere bagataho uko baje ikibabaza abarimyi bayibuze nuko bari barisha amafaranga leta isaba mu babuze hari nabari bayiteze mu mwaka uheze
je nta fumbire na ronse teye yuko baciye bagabura ngo 10 12 kandi mu bantu 12 jewe narimwo mu ngo baciye bavuga ngo sinshikiriwe je narishi biro 50 ati mpahanye amahera amazi gihe arishi ni impeshi nyine ntwari hi
oya ntawe turaronka kuko baguma batuzerereza dufuye tuzerera nk'umwana iwanje shitsinga hasamuna ni kugeri isa turashazerera ngaha nta urayironje je ndi mu muceri nkari mu bigori nkari mu biharage nkari mu byeme ibyo byose bikeneye ifumbe je simbo y'ibintu iyo biriko biraja niyo bivu
ubu rero bamwe basa nabihebuye bashobora no guheba uburimyi bwari bubatunze
nari imyi bigori by'impesha byose byapfuye na ibyo rutasi byo vya ntanu kuronka nataye ubusa nani cyo nimbuye ariko ubu impesha nayo najyatinye kanshi kigwa harageza sinshikiwe biturutse kubera abantu babaye benshi bato bato twoho mbere menga ntuzona kinzari kizotwica
Ariko rero naho biruko abayironse bo barayironse abatashikiwe batungura utoka badandaza kuba aribo isa nuko ihabwa ubwa mbere ariko gusaba leta ko yotuma itangaza ko vyamaze kwemegwa ko bakeneye ifumbire bayigurira kuri abo bayirangura naho baca bayizimba ko ku rugero rurenge y'ubushobozi bw'abarimyi
twasaba umukuru w'igihugu yuko iyo dutunganiriza canke tukabwiranya n'abarimyi twese ko tutosubira gutanga amahera kazuza turashorera badandaza kuko herera mu badandaza ikiro bakaca batuzimbika ikaja bicumi twofuma rero batusubiza amahera yacu tukaca tuza turashora abadandaza bikareka kwitirirwa abarimyi bato bato
aho muri zone bubanza ariko iratangirwa harangwa imishamirano kuri uyu wa mbere hakaba hatanzwe amatoni 11 ni ukuvuga imifuko y'amajana na 40 nta murimyi kandi yaronswa irenga umufuko wa 25 naho yaba yarihiye imifuko 20 ku buryo atamutumba n'umwe washoboye gutangwa ko imifuko irenga 20
Diodone niyo yanzigamiye urakoze yamara rero ubushikiranganje bujejwe uburimyi bwaheruka gutangaza ko abarimyi bose bari hiye ifumbire babwirizwa kuyironswa ata urenganijwe mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta cyabaye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze cyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge umuvugizi wabwo Clement Komasabo ariko yaranemeje ko mu itangwa ryayo hibonekeza utunenge mu gihugu twashimye kugaruka ku ijwi ryiwe
haraho usanga hari ibyagoranye bishitse hakaboneka ibyagoranye n'ingombwa yuko abangingo zifata kugira ngo koko abene gihugu bashire gutunganira turiko turagerageza kugira ngo koko abene gihugu tarashaka kunywa ifumbire yabo bashire kuyironga ifumbire itarashikirwe n'igihugu kandi rayirihiye azoyironga muri iki gisata cyo gutanga ifumbire hagiye hibonekeza utunenge nkavuga abadandaza bamwe bamwe aho usanga begeranya ifumbire iyo fumbire amaze kuyegeranya bagaca bayinyegeza ugasanga mbere imwe icyadandazwa ku isoko nk'ibiharage canke umuceri kandi ifumbire koko leta asizemo novuga amahera menshi kugira ngo ishobore gushikira abene gihugu nakaryo rero ho gutera kamo abadandaza kugira ngo bavavanire niyo ngendo uko ingingo zirashobora gufata kugira ngo bashobore kubihanirwa twarabonye ko hariho n'abandi badandaza nabonye usanga bafite intumbero yo kuyinyegeza kugira ngo bashobore kuyijabukana hanze y'igihugu ibyo byose mwumva yuko bica bija muri bya bindi twokwita guhungabanya itunga ry'igihugu ariko bituma rero dusaba yuko abadandaza bakwiye kubitagashe kugira ngo iyo nyifato igayitse bayihebe kuko batayihebye ingingo zitoheza zibafatigwe bahanwe hisunzwe amategeko ajya igihugu
ihuriro ry'abarimyi b'icyayi naryo risaba ko muri ico gisata hokogwa ubushakashatsi kugira haboneke ico kogwa kwititoka gico gitegwa njabuka amazi userukira abarimyi ku rwego nshingwa ntwaro rw'ihinguriro ry'icyayi otebe yerekana kwihindagurika gibihe rikora kuri ico gitegwa hagakena n'ifumbire yaco Poro Manirakiza arasaba ubwoko bw'imivyaro yohangana n'ihindagurika ry'ibihe tumukurikire.
Muri iyi minsi iheze otebe yaragiye hamwe n'ikigo cy'ubushakashatsi bizabo kugira barabe icokogwa. Kubera ibyo byitituka cy'igitegwa cy'icyayi abantu barashobora kuronswa imivyaro bamwe ntibayitere abandi bakayitera ahantu habi umwe mu ntweze ngo wiyongere. Cyo gituma ibintu byo kugira ubushakashatsi ku gitegwa cy'icyayi research birakenewe kuko burya mu cyayi hariho ubwoko bwimbuka cyane n'ubutimbuka cyane. Hakaba n'ubwoko utanga umusaruro mwinshi cyankwe burinda bihindagurika ry'ibihe eka mbere ifumbire ibyo byose biri mu ntambamye gusa amahirwe tugira nuko kenshi igitegwa cyica ntikigunda gufatwa n'ingwara niyo bishitse bishika ahantu nyene aho rishamba hariho ingwara ifatira mu mizi bitari birere ikunda gushika ahantu henshi rero ubushakashatsi turasaba ko butera imbere kuko hari imirima y'icyayi usanga imaze imyaka myinshi cyane irashobora kuba itacimburika neza nk'ubu rero tugaca dusaba ko mu gihe bari kurategura imibyaro mishasha baca baronde rwoko rero bushobora kwatanga umusaruro mwinshi cyangwa bushobora kumara igihe kirekire bugahangana n'ihindagurika ry'ibihe byokomera cyane bigakomezwa kuko gitegwa cy'icyayi n'ikirumara ni nkingi y'iterambere ku miryango no ku gihugu
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture no makuru yacarabandanya mushobora kuyumba kuri Mega FM 88 n'ibice bibiri kwari mu gisagara ca Bujumbura no kuri 99 n'ibice 9 mu micungaro y'igisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati abakoresha ibarabara rizwi nka Msari ahari kiraro ca Nyamusenyi kuruzi Mugere agabura komine ya Kanyosha na Mutambo mu ntara ya Bujumbura barashima ku ruhande y'ico kiraro hariko harubakwa mu gihe hari haheze igihe haboneka ku inkombe z'ugo ruzi Mugere ziriko zirabomagurika aba banyagihugu basaba ko ivyo bikogwa byo kwihutishwa ARB ikigo cy'igihugu kijejwe ivyo gutunganya amabarabara babajijwe ivyivyo bikogwa bidindira umuyobozi mukuru Constantin Bigirimana yemeye kugira icavuze hanyuma ino nkuru tuyibaza mugenzi wacu Odilon Nkejimana
Aniko kiraro Nyamusenyi ni kuruzi Mugere ari barabararizwe nka Msari hagabura makomine ya Kanyosha na Mutambo mu ntara ya Bujumbura rimwe rimwe habari ko hakorerwa ibikorwa byo gusanura inkombe z'ugo ruzi Mugere ahegereye icyo kiraro bikorwa n'ikigo kijeru byo gusanura amabarabara mu Burundi ARB bamwe mu bakoresha iryo barabara barashima ibyo bikorwa kubera ahegereye icyo kiraro hari hageze habi
ibizanye n'ibikorwa by'ikiraro cha Nyamusenyi tubyakira neza cyatanguye kubangamirwa kuva mu gihe cy'intambara barigeze kuba bahatega bahashiraho mine iragisambura mugabo nticasinzikara cyane cyacu cyongera kibangamirwa nuko amazi yagiye araba menshi
mukuri abantu bako bagikoresha imana baheza ki abona yuko yo batakigarukira bosanze twabuze aho dushye
abo banyagihugu bagasaba ko ivyo bikorwa vyo nyaruka
bisaba ko bogikora neza kigakomera umuntu akaguma agenda neza tabwo
naho ariko harasanugwa umwaka ukaba uri kurarangira biraboneka ko hari bisa n'ibiteba nko ku ruhande rwa haruguru y'ikiraro bikaboneka ko hari imishinge ubisa n'iri kirarengerwa n'ishyamba abanyagihugu bamwe bamwe bakikeka ko ikigo ARB cyo bakiri ko gikwega amaguru muri ibyo bikogwa twakuye kuri telefone kuri uyu wa kabiri mu masaha imbere y'umutaga Constantin Bigirimana umuyobozi mukuru w'ikigo ARB kugira tubwire ikibazo gituma ibyo bikogwa biteba nawe akaba yatwishyuye ko ari mu kazi twosubira kumwakura inyuma y'umutaga dusubiye kumwakura inyuma y'umutaga naho telefone iwe yahamagara ariko nta wayitaba subwa mbere ikigo ARB cyagirijwe gutebya ibikorwa byo gusanura amabarabara ubundi yaheruka kubivuga n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari mu mpera z'umwaka w'2023
ikindi mwavuze n'amakori y'imiduga mugamo ukabona amabarabara ntakogwa tugiye kubitunganya gushasha je narigeze kubaza umushikiranganje cye narabonye ahantu harunze ikariyere aha kwibarabara RNSET ndamubaza none ko ndabibona birunze babirundiye hi cyata cyabikoresha burya bari bakimurere kumushikiranganje ngo tuzomuca mwuko mugabo ndabwiye hano bizoza birafatwa kuko nkubu ntavyo numva igituma batabikora tubona amahera bayafise uyu mwaka amahera bafise imiliyari 16 zicaye nga zokora hangana kimwibaza ibinebwe hari abasigaye bitwaza ngo ko fise contrat de travail ngo ntibasha kunyirukana none nitwaguha 5% inshuro zitatu ntucyo utaha mucamubaha amanota mushaka ko bicaye ngaho ahubwo no gutaha na erebe tubafute tuvyikorera
ibikorwa byo gusanura inkombe z'uruzi mugere aci barabararizwe nka Amsar ku kiraro Nyamusenyi bikaba byo byatanguye mu kwezi kwa kane umwaka weze 2024 abahegereye bakavuga ko 5% cibikenewe kirakogwa
odironkeje imana urakoze umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndi Evariste Ndayishimiye ahamagariye indongozi kuba abatunganiriza abarundi bose batitaye kuvyo badahurije ko ivyo president Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa mbere mu gisabisho c'igihugu ciswe National Player Breakfast umukuru w'igihugu avuga kandi ko ashima kubona abarundi batekanye imbere ya meza birasigaye kugira amatora y'abashinga amateka be tumukurikire umutambukanye umukuru w'igihugu nawe arahamagarira ugwaruka ruba muri site Gateri iri muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke kwirinda ingeso z'ubuhumbu kubwiwe zo batesha kazoza rubitumwe no kubura ico rukora mu rugendo yagize muri iyo site yeganirijwe mu miryango irenga igihumbi yakozwe ko n'imyuzurira ihiti iboneka mu bice vya Gatumba mu ntara ya Bujumbura kuri uyu wa kabiri Angeline Ndayishimiye yavuze ko naho ruri mu buzima butoroshe babwirizwa kugumana ubuntu bwamye buranga barundi kurikira Angeline Ndayishimiye
Murazi ko keshi iyo abantu bari hamwe na cyane cyane muri mwena no masite haduka ingeso nyinshi zitandukanye ingeso z'ubuhumbu na cyane cyane ko atabikorwa byinshi biba bihari ugacusanga bamwe ko batakaza umwanya mu guhungabanya ubuzima bwabo mvuga guhunganya ubuzima kubera ubuhumbu ntibwubaka habamwo kwandura za ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka kwandura umugera wa sida tutibagiye na ya ndwara bita ngo y'inkende mpox rero nashaka ndabahanure uko mubayeho kose mubeho mu buntu ubuntu buranga abantu na cyane cyane urufasoni rw'abarundi n'abarundikazi hanyuma muze muraraba abana banyu mubaherekeze hariho umwe nabwe ati ndagiye mu bwiherero mu ijoro mutamuzi ibimujanye abavyeyi namwe mwe mufise igikorwa gihambaye muze murabaraba abana mubabe hafi ntibaze bavunikire ngaha aho bokiriye ngo batahane imvune ku mutima no ku mubiri ubuzima ntibworoshye na gato tugiranira urukundo kugira ngo twese dufashanye dufashanye abaanye ngene bova hano hantu umwe wese azararaba iyakomoka kugira ngo turabe ko ibi bibazo byogabanuka
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
mwamaze kuvyumva ubu naho ni inkuru y'amagara y'abantu uno munsi tuyaga ku nkuru kizizindwara bita endometriose mu gifaransa ifatira ku bihimba vyirondoka ku bakenyezi muganga Vastine Ndayisenga Toyota yononosoye kuvura indwara zifatira mu bihimba vyirondoka asigura ko nubu iyo ndwara itaramenyekana ku rugero abagwayi bamenya guhangana nayo mu gihe ariko ubuzima bwabifashe butosekara ino nkuru twayiteguriwe na Claire Yakankundi
iyo ndwara ifatira mu bihimba vyirondoka vy'abakenyezi endometriose mu gifaransa igira ingaruka zitandukanye ku buzima bw'uyigwaye nkuko vyemezwa na muganga yanonosoye kuvura indwara zifatira mu bihimba vyirondoka vy'abakenyezi Ndayisenga Toyota
Hari inkwizi zitandukanye nko kubijanye no mu mibano kubijanye n'ubutunzi kubera kuvura iyo ndwara bitwara amafaranga menshi arushinge rutangwa ku mezi atatu rugugu miliyoni zibiri zirenga hari uburuhe hari n'inkwirikizi zijanye n'amagara ye mu mutwe akabonge agahinda hari n'abakobwa benshi baca baheba ishuri barakumigwa mu kibano ntariho nabirukanwa mu kazi
uwo muganga akavuga ko hari hakwiye ko agateka k'abakenyezi bagendana iyo ndwara akagarukigwa
harakwiye guharanirwa agateka k'abakenyezi bagwaye iyo ndwara kubera atawitamwo kugwara endometriose
muganga Ndayisenga Toyota yemeza ko n'ubuzima bw'uwigwaye buheza bugatosekara
ubuzima bw'uwigwaye buratosekara kubera usanga iminsi indwi mu minsi mirongo itatu igize ukwezi usanga uwo mukenyezi agwaye uwigwaye aragira ububabare bigatuma adashobora gukora canke kwiga aragira n'ububabare mu kurangura amabanga y'abubatse biheze bikagira ingaruka ku bubatse abakobwa barakunda kubwirwa ko mu gihe c'ubutinya nka bariko barababara bwo kwinumira ntihagire n'umwe abimenya canke ngo ntibivuze
amahimiriza aracakenewe ku ndwara ya endometriose itazwi n'abantu bamwe bamwe
kwa mu zindi ntara imana niyibizi hari benshi baca babivamwo cyane bivunde ko bubaka izabo kubera baba bazi ko mu gihe cy'ubutinyanka aca amara iyo minsi adasohoka bigafatwa nk'ubunebwe cyane ko ata mwana azoronka byari bikwiye kuvugwa kare kubwira ubuzima bw'uyigwaye bwoye gutosekara abanyagihugu bari bakwiye kumenyeshwa ibijyanye n'iyo ndwara gukuraho imiziro bakamenya ko atari ukwigirisha si indwara zifatira mu mutwe ni indwara iriho izwi nk'ingorane y'amagara y'abantu nitwivuge ko tugira amahimiriza ubutinyanka baba badasibisanzwe
abahinga bashikiriza ko ivyigwa kubijanye n'iyo ndwara bibandanya ku isi kugira iyo ndwara imenyekane gusumba kandi haboneke n'uburyo bushasha bwo kuyivura muganga yanonosoye ivyo kuvura indwara zifatira mu bihimba vyirondoka vy'abakenyezi Vastine Ndayisenga Toyota agaruka no ku buhinga bwo gupima mu mate indwara ya endometriose indwara ngendanwa ikunda kwibonekeza ubuhinga ariko butarashika mu Burundi
Claire Yakankundiye urakenuye ni na hano tugarukirije ano makuru tubashimire mwese mwarimo duteza abiri bakoze bagenzanje bamfashije kuyegeranya yakoze kandi Kofi Olivier Bentware reka tuma amajwi bashikira aya makuru mwariko myashikirizwa na Krista Yezarerimana aya makuru naharangiye ibiganiro byacu birabandanya mubandanye muranigwa mubanyu no muvyanyu murakoze.